bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ya Amerika isamira ni Washington DC kaze kuri mwese incuti bakunzi.
Uburyo basanze bakoresha bwari bwishi baravye ubwo bari basavye mu gihe baronka iyo soko. Nacho gituma twumvire yuko beshi byabananiye kwashikana ibikoresho babonye babohomba cyane bakemera kubitagaza.
Onidio Denis Habimana mustanteri wa komine Muramvya intara ya Muramvya mu gihugu cy'u Burundi asigura igituma ibikorwa byo kuronsibura abanyagihugu Muramvya byatevye iyo nkuru turayigaruka kwandi hato mugume ku radio yanyu. Ariko mbanze ndabwire muri make kumushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu kuno wa gatatu yabonanye na Perezida Paul Kagame u Rwanda mu gisagara cha Davos mu Busuwisi. Iyo nkuru turaza kuyigaruka ko mu kanya kari imbere hama turanababwira kandi kuvyerekeye ibintu bidasanzwe yawe ni muri Somalia yavuze ko Al-Shabaab igiye gutuzwa. Radio Ijwi ry'Amerika mutwumvira kuri FM 94 na FM 95 n'ibice 9 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 mu kanya na makuru yo mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze hari abanyekongo n'abarundi bariko barahunga kuva ejo ku mugoroba intambara hagati intambara z'abamayimayi n'igisirikare cha Kongo bariko binjira mu ntara za Rumonge na Makamba mu gihugu cy'u Burundi. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu Chrissy Munezero yanyarukiye aho bariko barashikira mu Rumonge. Chrissy amahoro ngaho mu Rumonge.
Nakuramukije Diane.
Aho uhagaze ubona vyifashe gute?
Diane no kugira yuko gushika ubu umurindi w'impunzi z'abanyekongo hamwe n'abarundi bari basanzwe bakorera aho muri ico gihugu ca Kongo nturagabanuka aba impunzi ziguma ziza ari nyinshi ku kivuko ca Rumonge. Ubu abarundi n'abanyekongo bararenga 1,600 kandi kubera ubwinshi bwabo ubu ntawe ushobora kumenya igitigiri ca bamwe n'abandi. Baguma baza bavanganye hari bashasha hari n'abaraye bashitse kuva ijoro rya kenshi.
Hari muri rusangi ibitigiri wabaronkejwe n'abajejwe intwaro ngaho kugira ngo bakubwire uko vyifashe ku bamaze gushikira mu Rumonge ga Chrissy.
Bamaze gushikira mu Rumonge nkuko naye ndakubwiye batubwiye yuko bari gihari gihe cy'isaha zine bagera ku 1,400 mugabo uye nkuko nakubwiye babandanya baza ubu bararenga 1,600. Icyo no kumenyesha nuko no mu ntara ya Makamba muri komine ya Nyanzarake naho nyine bari kubarakira umurindi w'impunzi ziriko ziraza bakaba bamaze kurenga 1,000.
Abo muvugana bashitse ngaho mu Rumonge ge bakubwira ko byari byifashe gute izo ntambara bariko barahunga muri Kongo.
Abo izo mpunzi z'abanyekongo hamwe n'abarundi bakorera aho muri Kongo bavuga yuko bari bavuye mu turere twa Sebele, Baraka, Kibanga na Karamba aho ni muri Kivu ya Majefo bakaba bahunze intambara yadutse kuva mu mwinjoro y'umunsi wa kabiri hagati y'abagwanyi b'abamayimayi hamwe n'abasoda b'igisirikare cya Kongo. Bakaba rero bavuga yuko babonye abantu bava mu mitumba ihanamiye isagara bahunga nabo baca bavuga bati nitwoguma hano barahunga baca bafata amato benshi rero bakaba bashika aha ku kivuko cya Rumonge bazanywe n'amato bakura muri icyo gihugu cya Kongo bahunze. Bavuze yuko hariho n'abandi basize inyuma bagenzi babo bakibandanya bahunga.
Bakiriwe gute aho ugeze amaso?
Bakiriwe n'abajeje umutekano bari basanzwe bacungereye imbibe hamwe n'abajeje intwaro bakaba bari barongowe uburamatari w'intara ya Rumonge umuri kano kanye rero akaba ariko arashemerera kubera ubwinshi bw'abo bantu asaba abagira neza kugira ngo babafashe kuko aho hantu ariko barashikira sahantu hagenewe kwakira impunzi n'ahantu hatagira utuzu twa sugumwe n'ahantu hatagira amazi meza n'ahantu hatagira aho bugamana cyane cyane ubu akavura kari kazindukiye karagwa eka nimararonka nico bafungura bose abari ngaho bamwe utwo bazanye n'utwo intwari ishobora kuronka nitwo bariko barifashisha ariko biraboneka yuko bashonje kandi barushe bakeneye ahantu baruhukira.
Krisi naho uri ngaho mu Rumonge wambare yuko ufise amakuru ava inyanzarake ko naho nyene hari habariko barahashikira bo bubangana gute bariko bakigwa gute vyifashe gute
naho nyene amakuru dushikira nuko bariko barakigwa n'intwaro hamwe na bamwe muntu mwaza hashe n'ishiramwe Croix Rouge ariko nta kinini bararonka batubwiye yuko arabashika abarenga igihumbi bamaze gushika ngaho muri Nyanzarake ariko rero ibiboneka nuko ari habana baje biboneka yuko bafite ingorane z'inzara bikenewe yuko bafatwa mu mugongo mu maguru masha bataragira ingorane.
Urakoze cyane gose Krisi Munezero, iyo nkuru yawe turaza kwigaruka ko makuru yacu ari imbere. Ariko tukivuga iby'intambara z'urutavana ko muri Kongo urwaruka go muri ico gihugu rusaba rushimitse ko abanyagihugu badasangiye amoko burengera inyungu zabo kugira ngo amahoro arama aboneke muri Kongo. Abavuganye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo bagarutse kugituma amoko atandukanye acanamwo n'uruhara rw'urwaruka mu gutorera inyishu ico kibazo. Reka dutege inkuru amatwi inkuru yaduteguriye.
Urubyiruko rwo mu misozi miremire ya Minembwe n'Itombwe ahatuye amoko yiganjemo abapfurero, abanyamurenge n'ababembe ndetse n'abanyintu rutangaza yuko rugiye gukora ubukangurambaga mu kugwanya intambara zishingiye ku moko zigenda zumvikana muri aka karere yiganjemo abagwanyi b'abamayimayi na gumino bagenda bashyigikirwa n'insorensore. Eric Kamu n'umwe mu rubyiruko rukomoka mu bwoko bw'abapfurero abarizwa mu ishyirahamwe rya Vijana Tunaweza, ishyirahamwe riharanira guhindura imyumvire y'urubyiruko n'iterambere. Aragaruka ku mpamvu zitera amakimbirane y'amoko atuye mu karere k'imisozi miremire.
Ibizana intambara cyane ni ikintu kimwe abasore b'uruhande rw'abapfurero batunze imbunde zidakontwa na leta, uruhande rw'abanyamurenge ugasanga nabo bafite imbunde zitari mu butegetsi, byose byabizana urusaku. Haba nk'akabazo k'abaturage inka zo konera umupfurero kuko umupfurero ni umuhinzi, umunyamurenge nawe akaba umworozi, za mbunde zikaboneka kuko zitari mu ruhande rwa leta, nta leta ireba izo mbunde. Icyo ni ikibazo cya mbere kizana urusaku mu karere. Rwanda rw'abanyamurenge bashigikira iriya mitwe yitwa itwari indwaro zidashigikiwe na leta yitwa gumino. Rwanda rw'abapfurero babita abamayimayo ugasanga bose abaturage bagenda bashigikira iriya mitwe itwaye indwaro.
Urubyiruko rwo muri aka karere rugaragaza yuko rugiye gutanga umusanzu wago mu kugwanya amakimbirane.
Twagiye tugira amateka atarabaye meza, niyo dushaka kujya gukosora. Habaye intambara abana bakuranye mu mitwe yabo bazi ko kugira ngo babane n'umupfurero, kugira ngo babane n'umunyamurenge bagomba kubana bajyana inzara, kandi tuzi ko ari abantu basabana bakagombye kunganirana kugira ngo bagire icyo bageraho mu iterambere. Rero nyuma yuko tumaze kugaya ayo mateka atarabaye meza na gatoya, twicaze urubyiruko tubereke ibyo dusange by'ingirakamaro bifite kugezaho kugira ngo tubashe guta umugongo ibi bibi byatumye tudufata intwaro cyangwa bene wacu bafata intwaro. Abantu barapfa, amazu arasenyuka, inka ziranyagwa, imirimo ma irasahugwa, ivyo vyose dusa nk'ababigaye. None kugira ngo tubashe kubigeraho nuko twebwe nk'abanyamurenge n'abapfurero n'ababembe bitombwe tubasha kuganira nivyo turimo.
Bikino Mitabu akorera ishiramwe rya Depaye rifite umushinga ushinzwe gukemura amakimbirane ashingiye ku moko, ashima intambwe abaturage bamaze kugeraho mu gukumira intambara zishingiye ku moko zigenda zigaragara uko wabaye kutumvikana hagati y'ubwoko bw'abanyamurenge n'andi moko atuye muri aka karere.
Kuri none nshobora kugwiza uturorero twerekana kuko abantu batangiye kumva kuko twese turi bamwe muzukuri turi biremwa mu ntimana yaremye. Ubushize hari nka z'umubembe banya zibazikura mu rubonja zibwa n'abanyamurenge, bageze hano abanyamurenge baravuga ati ntibishoboka izi nka, ndi twakwemera kuzitunga uriya n'umworozi nkatwe nubwo ari umubembe. Inka barazifata tuzinyaga umuntu wari wasi ibyo tumujana muri ya polisi baramufunga, nyuma yaho za nka turazifata tuzeza abantu bazisubiza mu babembe barishima. Ubushize habaye ikibazo c'abantu bivyo baba n'abapfurero, abapfurero barabafata baravuga ati iki kibazo ntiyo duteranya nawe nacu abanyamurenge, bafata babivyo babatanga muri ya polisi, amoko arahura yigi ikibazo cyari amafaranga yibwe basi babana bemera kuyishura. Urumva kuko hari n'ibindi bishobora gutanga uturorero, hari inka zari zibwe mu rurenge aba zibwe n'ababembe ababembe barazikurikira baravuga ati kibazo ntitwemera ko gisurira kuduteranya nawe nacubanye murenge inka baragenda barazifata barazigarura baziheza bene nyirazo urumva kuko ari ntambwe tumaze gutera umubembe ashobora kugira ikibazo ari mu minembwe tukamurenganura umunyamurenga ashobora kugira ikibazo ari mu rurenge ababembe bagahaguruka no bafurero bakamurenganura
nubwo biruko kuba muri aka karere hari igice kinini kitagenzurwa n'inzego zishinzwe umutekano usanga abantu bitwaje imbunda barimo inyeshamba bagenda bishiriraho amategeko yabo ndetse bagasoresha abagenzi n'abacuruzi bagana amwe mu mayira baba barimo ndatsenga bo ku bwijwi rya Amerika mu minembwe mu ntara kivu amajyepfo
Muri isanga ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Unaho intara zigize igihugu cy'u Burundi abanyagihugu ku mutumba Kirama wa zone Bugarama ni muri commune n'intara ya Muramvya mu Burundi basaba ko boronswa ivuriro kuko bahura n'ibazo bitari bike batwaye umuntu kwa muganga ni mu gihe kuri uyu mutumba atavuriro na rimwe riharangwa ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru y'ijwi rya Amerika i Muramvya Raymond Zimana
Umutumba Kirama uri hafi ku birometero 16 uvuye muri zone Bugarama ibarabara rija kuri uyu mutumba ntirimeze neza kandi rigaca mu kibira Kubera kuri uwo mutumba atavuriro rihari abanyagihugu baba kuri uyu mutumba bemeza ko bagira ibibazo mu gihe batwaye umuntu kwa muganga
Ngorane ziriho mbere nta n'ukuntu twazivuga mukuri bavye kuva mu ntambara twiruka uwagwaza umuntu ntiyaronka hamujyana haragera n'igihe bateruye ati bamushikane kwa muganga byase ko baduga agacikanira mu nzira bakagarukana ku kaburi bagahambaho nyene nayo icibagiwe cyo n'abavyeyi bagiye kwibaruka kwa muganga urabona imbanye ntisezerana irashobora kumufata ubwo nyene akavaho bagize ati reka tukujyane kwa muganga bikanka bikankira mu nzira harako byankageze yo mu mitumba ntibikunda ukuntu bamushikanayo byariraho mu kibira haraho biba biri kumwe n'uwo muremesha kiyago gusa yakigwa n'imafu hari n'uw'igikoko mbere cyahatswe kurya agize ingorane bamujyanye kwa muganga imana irakinga
kiretse ababyeyi bagiye kwibaruka bahura n'ibibazo uyu we ababazwa n'abarashwe kandi bariko bakora igikorwa cyiza cyo kurokora amagara y'umuntu
tumaze guhamba benshi rwe twari tukifise amagara yo kugira ngo duterure twararashwe kenshi turasigwa mu kibira kandi tukaraswa nk'inkozi z'ikibi turiko turatabara dufise umubyeyi mugabo tugasanga twaguye mu ngorane nkizo kubera ko twaba turiko dusokoroka mu kibira mwijoro mu masasa tayijoro duteruye umuntu ugasanga kumbe abari kuri antene yabo ntibazi ntituzi nta mapi tuva dufitananiye tugaca tugwa mu mutego beno
mu gihe komine iri kwirubaka amazu amaze imyaka 10 yubaswe ariko ntarangizwe abo banyakirama babona katakiriko kirakogwa kuko atabitaro bizoba biriho ibizotuma babandanya mu ngorane bahoramwe
yo ahubwo mbere nubundi ntacyo twobadukitse kuko urabona arashoboye kuzanga habaka muhumuti bamushikanye muhira bikanka nizangorane zo kurondera ikintu tumushikane Bugarama ahubwo dufashije nayo yuzure kugira bamukuye habamuhereye imiti aronka haruhukira kugira bikonde ikintu ashika muhira
nokuri twebwe turateye akamo bikomeye cyane mbere ngira ngo gushikana ku mukuru w'igihugu kuri nakazu kamwe bariko barasanura nibindi twashaka ko byose byogiriwe ko kugira ngo duhebe turuhuke tugire tashi vuga iyi yindi nzu ubona ngaha ahe kuko muri programa narumvise kumenga ntirashikirwa mu zokubakwa kuburyo nimiburi buri hagize nk'umuvyeyi bishika ko yomara nk'iminsi 3 canke 4 ngaha ashobora kuronka ahantu aruhukira ibi bitaro nk'uko bari babitwemereye kuva muri 2005
Mustaneri wa commune Muramvya Dieudonné Nsabimana aremeza ku kibazo c'ivuriro kiriyo kuri yo mutumba kuko abari batsindiye isoko yo kubaka ibitaro babikiriye hagati Dieudonné Nsabimana arongoye commune Muramvya atubwira icyatumye batabandanya ibikogwa
icyatumye kumbure batashaka kurimara bari barasije isoko nduko ahayikirama nkuko muhabona n'ahantu hagwe gushika n'ahantu ibarabara ritagendwa bigatuma iyo ibikoresho mukubishikana ngaha bibagora ugasanga kumbure uburyo basanze bakoresha bwari bwishi baravyo bwo bari basavye mu gihe baronka iyo soko nacho gituma twumvire yuko beshi byabananiye kwashikana ibikoresho babonye babohomba cyane bakemera kubitagati
nayo ku kibazo cyukubaka ibitaro Mustaneri wa commune Muramvya avuga ko bazotangura kubaka ivuriro ivyo ibindi bisata bitandukanya bizoboneka buke buke avize icyizere ko mu minsi ya vuba umutumba Kirama uzoronka ivuriro
Icyo kibazo tumaze gifata mu ntoki icyizere n'icyishye cyane yuko tuzoruhuka iri vuriro ry'Ikirama ryuzuye twaravuganye n'umuganga arongoye intare y'ubuvuzi betwa na hashitse ngaha turi kumbwe aho yatwemereye yuko nitwamara kubara inzu nka zibiri azoca atangura kuduha abaganga babarakora ngaha ibikorwa bibayabaye kugira dufashe abanyabwo ngaha Ikirama maze twibaze yuko mu kiringo cy'amezi abiri tuzaba twamaze kwaronsa abaganga bakeya nk'uko twabibwiye n'umuganga ajejwe intare y'ubuvuzi
Umutumba Kirama uhantu rubibe na commune Rugazi iri mu ntara ya Bubanza hamwe na Mubimbi iri mu ntara ya Bujumbura uyo mutumba ukaba ubako abantu barenga 2021 nkuko vyemezwa na Mustaneri wa commune Muramvya kiretse ko atavuriro ririho ijyari ryashinzwe n'umunyagihugu ryarugawe n'abajejwe amagara y'abantu bafatikanije n'abajejwe intwaro kuko ritari rikwije ibisabwa ikindi cyugawe Namazu abiri yadandarizwamo imiti kuri uyo mutumba ku mutumba Kirama muri zone Bugarama iri muri commune Muramvya Remunzimana ijwi rya Amerika
Remunzimana urakinuye duce tuvangaho imuramvya dukubitire gato mu ntara ya Kirundo tubabwire vyitozwa rya makori risani riri kurira cumbagira ku mupaka wa Gasenyi Nemba hugabura Burundi n'u Rwanda tugemaze imisi itatu n'inyuma yaho abafasha abadandaza guharura makori bari ha kuvyo binjije le déclarant mu rurimi rw'Igifaransa bahagaritse akazi kuva kuri no wa kabiri bamwe mu baganiye n'ijwi rya Amerika bemeza ko vyavuye kuri OBR yabatse aho bahora bakorera ibindi kuri no nkuru menyesha makuru wacu mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinzi
Abagendesha imiduga minini minini yunguruza ibidandazwa twasanze ku mupaka wa Gasenyi Nemba ku ruhande rw'u Burundi bavuga ko kuva kuri uyu wa kabiri bataruriwe amakori bati ivyo vyategezwa gukogwa n'abasanzwe bafasha bene ibidandazwa kumenya amakori batanga ku mizigo bapaki bamwe muri bo bavuga ko bashitse aho ku mupaka kuva ku munsi wa mbere ku mugoroba bamwe mu bafasha abadandaza guharura amakori batangira ivyo binjije abo bita mu rurimi rw'Igifaransa abadeclarant baremeza ko bahagaritse akazi kabo kuva kuri uyu wa kabiri ariko basigura ko bitabavuye ko intandaro ya byose bayishyira ku kigo kijejwe guhegeranya amakori n'amatagisi OBR gikorera aho ku mupaka wa Gasenyi umupaka ugabura u Rwanda n'u Burundi winjiriye mu ntara ya Kirundo mu matohoza y'iyi nkuru abagize icyo bavuga nta numwe ashima gutanga ijwi ryiwe ku gutinyirira umutekano wabo icyo bikoze abo bafasha guharura amakori ku bidandazwa bavuga ko basohowe mu biro bahora bakoreramo ivyo vyatumye bataronka aho babandanya bakorera kuko atahandi bashobora gukura umuyaga nkuba mu mazu ahegereye nk'uko babivuga babandanya basigura ko inyubakwa zikoreshwa ku mupaka wa Gasenyi Nemba ari zosa zifise umuyaga nkuba uva mu Rwanda amazu bopanze ku ruhande rw'u Burundi akaba atagira amatara abagendesha imiduga yinjiza ibidandazwa mu Burundi bavuga ko aribo bariko barahahombera kiretse umwanya batakaza basigura ko ubuzima butariko buraborohereza kuri uyo mupaka ikibahangayikisha cyane ubwa mbere ni gufungura ku mupaka wa Gasenyi ku ruhande rw'u Burundi nta buriro canke ubunywero buhabarizwa kubera ibihe vya politiki bidasanzwe u Burundi bwaciyemwo haraciye ikiringo kirenga umwaka uburiro ubunywero n'utuzu tw'ubudandarizo twose twariho twugawe. Abo bagendesha imiduga bavuga ko bakoresha itike yo kuyunguruza ingana n'amafaranga ibihumbi bibiri ku munsi kugira bashiki abo bafungurira. Ni mu kibanza kiriho ku birometero bibiri uvuye ku mupaka ahungururijwe uburiro n'ubunywero bwahora ku mupaka. Ico gice kirangwamo kandi ubukene bw'amazi. Abo badereva bavuga ko bitaborohera kuronka amazi yo kuyoza canke ayo banywa. Iyo bayaronse nkuko babivuga naho arabazimba cyane. Abariko barahombera sabagendesha imiduga yinjiza ibidandazwa gusa. Mu mwanya abakozi b'ikigo Obere kitoza amakori n'amatagisi baba bariko barasuzuma ibidandazwa byinjiye. Abakora akazi ko gupakira no gupakurura imizigo barahatorera akoyoko. Muri iminsi ibiri abafasha guharura amakori ku bidandazwa bamaze badakora, abapakira bagapakurura nabo nyene bavuga ko bahahombera. Basigura ko akazi kabo ariko kabeshejeho imiryango yabo buri munsi. Abafasha guharura amakori bazwi cyane ku izina ry'abadeclarant bavuga ko na Obel isa niyitabandanye neza imirimo yabo kuko isanzwe yakira abo bayirungikiye, bitaye ko n'amafaranga yategerezwa kuba ariko arinjira mu kigega cya leta ntariko aratozwa uko vyategerezwa nkuko babimenyesha. Aho twashika ku mupaka wa Gasenyi, abakozi bo mu kigo gitoza amakori n'amatagisi Obel bariko barakora ukuri kwamye, ariko abafasha abadandaza guharura amakori haboneka umwe umwe. Nabo twashoboye kubona ntibagaragara ku murimo wabo wa buri munsi. Abavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko vyo bavyiza basubijwe aho bahora bakorera kugira akazi kabandanye neza. Twegereye abakozi ba Obel ku mupaka wa Gasenyi kugira bagire icyo bavuga kuri icyo kibazo. Muri Obel mu Gasenyi baturungitse kubaza mu gisata gikukira icyo kigo kijejwe kumenyesha amakuru. Niko kurondera umuvugizi w'ikigo Obel Jamvuye kure avugira Obel yabwije ijwi ry'Amerika ko agifatiriwe n'amabanga y'akazi menshi, amenyesha ko ashobora kugira icyo abivuga ko guhera kuri uyu wa kane. Umupaka wa Gasenyi Nemba ugabura Burundi n'u Rwanda uciye mu Kirundo. Jean Bosco ndarurinze, ijwi rya Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, nukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25, kilohertz 11,835.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turiko turasa nk'abasozera imbere ko duhava duhana gahindukira, turaza kubabwira amakuru avugwa ijya nino, ariko turabanza gato tunyarukire kandi muri Uganda tubabwira iby'igikorwa cyo guharura impunzi ziva mu bihugu bitandukanye ziba mu gisagara cya Kampala kigeze mu ndwi yacu ya kabiri. Abavuganye n'Ijwi Amerika basaba ko ico gikorwa covanwa mu nzira kuko bariko barata ubuzi bwabo bivanye n'ingene cikwega. Ibindi kuri ino nkuru n'umenyesha makuru wacu Kampala Ignatius Bahizi.
Ubundi hano ku kibuga mu mujyi wa Kampala harimo gukorerwa ibarura ry'impunzi zitandukanye zituye muri uyu mujyi. Ndabona impunzi zikomoka mu bihugu bitandukanye nk'u Burundi, Rwanda, muri Eritrea, Ethiopia n'ahandi, batonze imbere y'amahema atandukanye. Hano hari amahema menshi arenga kuri 10 aho impunzi zitonze. Ubwo muri ayo mahema rero nimwo hari abakuru bo muri leta na HCR barimo gukora muri iri barura. Kuri hari abagore benshi, abana, abasore, inkumi, bose batuye muri uyu mujyi wa Kampala. Ndaza kuvuga na bamwe mu mpunzi baje kuri iri barurwa kutubwira ukuntu birimo kugenda n'icyo bamaze kugeraho.
Hano muri aho munyemera tukavuga na nge ndi umunyamakuru w'ijwi rya Amerika.
Okay, ubuse mwe hano mwaje muri iri barura barangiye kubabarura?
Turinde kugira ngo bacu bade ibindi byangombwa byacu nta kintu gisigaye.
Ariko abarundi bagomba kubarura mu cyumweru cyashize mwe ko mutaje kubarura cyo?
Bo abantu bari benshi nga anyi abantu bari buzuye baraza ari benshi. Uroba nubwo ari bakigira babanje ba mbere barakurikiza abandi twe n'twe twadereza kwa ko abandi barabahejeje.
Okay. Wowe barangije kukubarura?
Bahejeje ariko naho bahejeje natanguye mu ndwi heze na kwera warovuze ati kubera iki abarundi bari kubarugwa mu ndweheze nga ayi kwaraje bya tumaze gutonda indwi yose yaheze dutonda ahubwo badufata nabi kuko uko natwe twabatubona tubuje mu gihe baduhamagaye siko batwakira mbere harimo nabamwe mbere bacusanga mbere babihebye kubera ikintu twaza uzi yuko nawe hano haza uzi kuza kujya kumugoroba kandi uzi yuko narandiro dereka arashaka kukwishuza urumvise cyose cyatumye bamwe bimwe babiheba bivaye n'ukuntu babona bo cabanangara kuko nawe urabizi yuko iyo ufise akazi umubosi ari wagukontorora umubosi ashobora guha umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri none rero kubera ukuntu mu minsi iheze badufashe nabi cyane
bivuze ko bamwe babihebye bagisubira
bamwe babihebye kubera ukuntu
wowe ibarura wakiyemo warangije
yego ibarura narikiyemo narangije
ni ibiki bakubazaga mu barura
bo batubaza icyatumye ushika ngaha igihe waviriye mu Burundi iminsi bamaze mu nzira bakakubaza aho uvuka bakakubaza amazina y'ababyeyi bawe ukayasigura bakakubaza ko ushobora gusubira inyuma canke yuko ushobora guhunguka niko udashobora guhunguka kenshi rero twavuga ko turashobora guhunguka keretse ikibazo cy'u Burundi gishemutse ariko bahunguye impunzi zose ibintu bene byo kubera ibibazo n'ubundi twahunze bitararangira
murakoze cyane wowe bakubaruye
General Hejeje ndacyarindiriye angaha naho nasanze ifoto yanjye yankirise bwaha rwose turitswa n'inzara kuba twaje tudafunguye tudafise n'agafaranga inzara iratwicira ngaha yego muraba ukuntu batunyarukiriza kugira tugende kuraba uko two dushobora kurya
ubona ko ibintu bitanyaruka bigenda gahoro cyane
ibintu ntibinyaruka bigenda buke buke kugira kugira ushikigwe haci ntambara cyane
murakoze cyane mwese kuko tuvugisha ambo urimo gufasha muri libarura ry'impunza hangaha abukije mu cyumweru cy'akabiri kibarura akazi karimo kugenda gute
ngene ndabibona akazi kariko karagenda neza keretse yuko haza mu kibazo network rimwe rimwe irabura ariko hasigaye bikogwa mu mutekano
ntanze bizebiri abikorana buhangari yegiye bihagarara
hari gihe bihagarara
bo none ubwo bizahera gihe kibizarangira gihe cyo
bizahera mu kwezi kwa gatatu ariko nabonye batangwe gutanga yandi marandevu yo mu mpera z'ukwezi kwa gatatu nyene kubatashowe kwibaruza ku minsi y'ibihugu byabo
avugana n'abanyamakuru kuri iri barura ushinzwe umutekano w'impunzi mu biro bizishinzwe bwana Douglas Asimwe yavuze ko umujyi wa Kampala utuwemo n'impunzi zisaga 190 ariko ko uwo mubare ushobora kuba wariyongere cyangwa ukagabanuka kuko hariho n'abasubira iwabo batavuze akaba ari igikorwa kiba nyuma buri myaka 5 yongeraho ko atari igikorwa gishobora guteza impunzi umutekano muke nk'uko zimwe zabikekaga hagati aho igihugu gikomeje kwakira amajana y'impunzi zituruka muri Congo hamwe na Sudani y'Epfo ukurikije ubutegetsi Ignatius Sibahizi ijwi rya Amerika Kampala
arakoze Ignatius Sabahizi tugaruka rero kuri yankuru twari twaciye ku masonga tugitangura ariko nitwayibabwira neza nuko perezida wa Leta Zunze Amerika Donald Trump yamaze gushika mu gihugu cy'u Swisse ahabonana n'abagwiza tunga hamwe n'abakuru b'ibihugu mu nama ku butunzi i Davos mu nyuma y'indwi rero zibiri hari amakuru avuze yuko Trump yoba yadise Haiti n'ibihugu byo muri Afrika ibihugu by'amazirantoki umuhanuzi mu by'umutekano mu biro kwa perezida Donald Trump yemeje ko Trump azobonana na perezida w'u Rwanda Paul Kagame yabibwiye umunyamakuru wa televiziyo y'Inyamerika CNN ntibirashobora kumenyekana nimba Trump harabandi bategetse ibihugu bya Afrika bazobonana ariko ico bikoze harabandi bo muri ivyo bihugu bari ngaho muri bo harimo nk'umukuru w'igihugu cha Zimbabwe Emmerson Mnangagwa hamwe na ucegera cha mbere cha perezida wa Afrika Ayepfo hagataho tukivuga ivyo nama perezida w'u Rwanda Paul Kagame yaraye abonanye ni umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu na wenyine ariko arakurikirana iyo nama amakuru yatangajwe ku rubuga rwa Twitter rw'umushikiranganji wa mbere wa Israel yemeza ko abategetsi babiri baganiriye ku bibazo bitandukanye harimo kwagura imigenderanire hagati ya Israel n'u Rwanda Intumwa ya Onyu muri Somalia yatangaje kuno wa gatatu ko naho Al-Shabaab ikiri intambamyi uwo muhari wataye inguvu kandi yongera ko abasirikare bo mu muryango umwe bwa Afrika bazobandanya barungi kwa muri Somalia kugeza utsinzwe iyo ntumwa yemeza yuko amakungu agiye gufata izindi ngingo kugira ngo umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabaab utuzwe nuko rero nshuti bakunzi akabona ngo duce tuba turabangiriye ibiganiro twari tubafitiye muri rurimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda Rwanda mwakoze mwe mwariko muratwumviriza yakoze Innocent Kimenyi ari muhinga bw'ivyuma nanje Diane nahazwe twari kumwe hano muri 18 Washington DC ndabifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu.